VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa kane tariki 17 ukwezi kw'icumi na rimwe mwaka 2016. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Uwo munsi rero no kwibuka mabi abarundi twaciyemo, kongera duhimbaza abitanze kugira ngo tuyavemo. Turibuka abarundi bose bapfuye bazira ubwoko bwabo.
Uyo ni Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, yavuga ku ihimbazwa y'indwi yahariwe abahoze ku rugamba.
Icyo gikorwa ubwacyo si kibi, ariko icyo gikorwa cyaba gitungana mu rufuri mu mwiherero w'umugambwe CNDD-FDD.
Uyo nawe ni Leonce Ngendakumana, yahora arongoye mugambwe Sahwanya Frodebu, nawe nyine avuga ku ihimbazwa y'indwi yahariwe abahoze ku rugamba. Iyi nkuru turayigarukaho ko mu kanya kari imbere. Kuva kuri wa gatatu ku mugoroba, umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD waratanguje indwi yahariwe umurwanyi. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye avuga ko iyo ndwi ari akaryo ko kwibuka baguye ku rugamba no kuvavanura n'ikintu cyose cyosubiza abarundi mu ndyane z'amacakubiri. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi basaba ko iyo ndwi yotegurwa na leta, kandi abagwanyi bavuye mu yindi mirwi bagashirwamwo kugira ngo ntivyitirirwe CNDD-FDD yonyene. Ni nkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
CNDD-FDD ni wewe twizigiye, usubize iteka abarundi.
Aha ni mu ngoro y'umugambi uri ku butegetsi ku rwego rw'igihugu muri zone Ngagara mu buraruko bw'umugwa mukuru Bujumbura, ahari ko hugurwa indwi yahariwe umugwanyi. Umunyamabanga mukuru w'umugambo uri ku butegetsi yuguruye iyo ndwi yabwiye abanywanyi ba CNDD-FDD n'abashitsi bari babagendeye ko abarundi ubwa batangorane bigeze bagiranira, ahubwo bacanishijwemo n'abazungu b'abakoloni. Yasiguye ko igihe abakoloni bashika mu Burundi basanze abarundi bunze ubumwe, hanyuma babuze aho bahera mu kubagabura, baca bafatira ku iforoma y'amazuru n'uburebure bw'umuntu. Evariste Ndayishimiye nawe nyene asanzwe ari mu baciye ku rugamba, yasabye abantu kwiyindwi yahariwe umugwanyi yobabera igihe cyo kwirimbura kuri bose.
Uwo munsi rero no kwibuka mabi abarundi twaciyemo, kongera duhimbaza abitanze kugira ngo tuyavemo. Turibuka abarundi bose bapfuye bazira ubwoko bwabo. Nutubere n'akaryo keza ko kwinegura kugira ngo tuvavanure n'agatima k'amacakubiri no guhahamira ubutegetsi biciye ku nguvu no kugira umutima wo kubaga igihugu cyacu. Aho mubona abarundi ntibamwe mu njyane, mu Burundi ntitwarimburana mu Buhutu, mu Bututsi cyangwa mu Butwa. Turabyibuka bariko barahiga umwami Mwezi ngo bamugandagure. Icyo gihe Burundi bwarokowe n'intwari Bihome, we yemeye ko hako Uburundi bubi mfuzi yofuma abwigura se barundi akarokoka. Mbega uyu munsi ninde yodemye?
Icegera cy'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu asaba ko umunsi n'indwi byahariwe umugwanyi vyotegurwa n'inzego z'igihugu bikareka kwitirirwa umugambwe CNDD-FDD wonyene. Leonce Ngendakumana.
Icyo gikorwa ubwacyo si kibi, ariko icyo gikorwa cyaba gitungana mu rufuri mu mwiherero w'umugambwe CNDD-FDD gusa. None mugwanyi bavuga ninde? Numugwanyi yafashe ibigwanisho akagwana karasa, numugwanyi yagwaniye amahoro, abagwaniye agateka k'igihugu, abagwaniye igihugu barahari. Biba ari ibintu byiza cyane. Icyo gihe rero bitunganywa bose babizi ndaho zikwa mu kinyekero. Dufate koba ari umunsi mukuru cyangwa iyinga yahariwe abagwanyi bafashe ibigwanisho. Icyo gihe naho nyene nibyo tunganizwa mu kinyegero kuko barazwe. Uhera ku basirikare twe twabataza abasirikare babikomaga France bita ba XFAB, kaca ku ba Paripote FNL ko baraboneye izuba aba CNDD-FDD. Hari no nyindi migwi rero yavutse mu nyuma, hama ukabona gushika ku ba CNDD-FDD beje ubundi hamwe yoba ari iyinga yahari wabagwanya bafashe ibigwanisho inkoba karasa saba CNDD-FDD gusa baraza. Ibyo nako ndabyo dushije navyo nyene. Dukeneye ko haba umunsi mukuru w'umugwanyi yagwaniye igihugu nabo nyene barimwe, kandi ugategurwa n'inzego z'igihugu, ugategurirwa ahabona mu muco mu mugaragaro.
mukurindira ko izongenda ku mana saba bishika munyamanga mukuru w'umugambo uri ku butegetsa saba barundi bose kwirengagiza ibatandukanya bakiyumvira iterambere ry'igihugu
dusabye barundi bose abari mu migambwe n'abatayirimwe kugumiza kumuzirikanyi ko ingofi yaduhetse ari imwe kandi ariyo iduhuza ni igihugu cyacu cy'amavukiro nitumenye ko imbere yo kujya mu migambwe twese twabanje kuba barundi uburundi n'iryo ragi twese twarazwe na basokuru nitubungabunge tubwubake kuko amahoro atsimbatazwa n'iterambere ngo mu ndahara inzara hakazinduka inzigo nitwaba dushaka kubana mu mahoro nimuze turwanye inzara inzigo iburuburagamo reka rero twongereze ingoga turwanye ubukene kuko niwe mwasi wacu nyamukuru kandi yama abitegeye mu mayira abiri
tariki ya 16 kwezi kwa 11 umugambwe CNDD-FDD watoye gutangurira kwindwiye hari umugwanyi niyo yasinyiye ko amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya leta y'u Burundi na CNDD-FDD ukiri mu harugwanira mu ishamba hari mu mwaka wa 2023 uwo mwaka iyondwe izosozererwa muri komine Rutegama intara ya Muranza hagati mu gihugu cy'u Burundi ku munsi wa 6 w'iyindwe muri iyo komine niho hashinzwe ikambi ya mbere yo kwegeraniza abagwanyi imbere yo kuja mu nzego z'umutekano eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze iroje umwana w'uruyoya yaraye atowe mu kazu kasugumwe ku mutumba mbasi aho ni muri komine Vumbi yatawe na nyina wiwe hari haciye indwi uyo mukenyezi ari mu minwe y'ubutungane ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinza
ico kibondo cyo kwezi kumwe cyatowe ku muhingamo wo kuri uwa gatatu mu kazu kasugumwe kari ku rushengero rw'abaprotestanti niho katowe katawe ku mutumba wa mbasi ariko nyina wako yaba aha kujya yaho ku mutumba wa gikomero aho uwagirizwa gutako kana yaracumbikiwe hari haheze indwi irenga batamubonana umwana muri umwanya wose igira neza Amandine azwi ku izina rya Adija yabesha abari bamucumbikiye ko umwana ari kwase
mu kwezi kwa gatatu tariki 18 japa hafi nda y'amezi atatu hanyuma shitse nk'anyene aragumye ngafisi yonda iragira hivuka arayivya mwarimu yavuga yuko sebe ngo yamwikase ngo Bujumbura ngo yamutelefone ngo yakwe ngo atari gwiwe ngo yaguma apfa katogenda kurondera se hanyuma nyene ngo mugabo ngo amubuze ngo yase ko muhima pro kwa mwandikisha wadosha bumutera ngo umuntu oke mvuga ko yaduhenze kagi Bujumbura ntiyashikayo nayo yashaje nyine ukora ico kibi naho yashamutaho kujya muri toilette nyene ni kurushengera kwa Afrosi ni hasengere gitondo mugoronge yo mashengesho ngage yo mashengesho
Jean Baptiste Kwizera mustaniri wa komine Vumbi aravyemeza ati ikiziga cyugo ruhinja cagiye kuboneka ari uko nyina amaze kwemera icaha imbere y'inyamira mabi
ku munsi wa hejya yejo abatware bo kumutumba baratuzaniye umuntu bikeka ko yashobora kuba yarataye umwana muri toilette hayema rero mu nyuma gitohoza ry'inyamira mabi ejo haheze twarashoboye kuza kugira itohoza ku mutumba dusanga by'ukuri nivyo kandi na nyene kubikora arabyemerera hama rero ikiziga rero twarashoboye kukitora haba turi haba leteka ejo nyine avuga yuko umwana yamubyaye ku mugabo hanyuma uwo mugabo akaba mwihakana n'umudamu asanzwe yarasafise n'uwundi mwana badasigiye se n'uwundi yarayapfuye akavuga ati rero wose yamubyaye ko ntareka aramufasha hanyuma niko gufata iyo ngingo igayitse
aho yaracumbikiwe bavuga ko badatahura ivyo yakoze kuko ataco yababurana
twe twabwiye ati hangana umwana wa mbere waramuretse urasubira muri n'undi wo mu ruko nyene tukwa bikoze bibona ko ndagusinya ukashobora kuronka se wowe nyene kandi yamutaye ntanzira yari ifise kuva kivya rwose twaramufashije ababanyi tuma harasuye gitondo mugoroba ubuyi cyo gituma turumva yari tuma yamutaye ibintu turumva nyene kire byageze ko sinzira yari muteye ko nta munsi yari arubusa nta munsi yatanyoya akago umuntu akamugura akago tuma umuvyeyi mu bandi
abakenyezi bo ku mutumba wa gikomero aho uwo mukobwa yaba nuburiraniga
burya rero bimaze kugenda uko bace bamutwara nyene twe twakoze twagomba tumwe bitabira ariko mbatumwihe nyene natwe tumubatishatumye uwo mwana muto icyo bara ntawo gijeje rive
habuze nyene kubera abategetsi biri kumwe wamenga twomugurukira ko tukamuhuragura
je navye nk'abana babiri bonye nibo fisa kaje yamwose akacamunza namaze nk'umwe akacamwe ati nuze nta tongo fisa nzomu hajene kuri je najigwe nkajeje nyene tamwe ati mumwe no kuri je ndafisa hanzo mwihera yibere no mwe raje no kuri kumana mwana narabaye no kuri jese naruko jana no mano no maso yiwanje no kuri kwimana
umubonye wacu mu
oya jana umushikura amenye kabisa
ababonye ibyabaye bose basabira igihano kibereye uwo mukobwa
ahubwo ubutegetse ubu bushoboka bwo muha nyine bihandikiriye gose bana shaka bakamucira umunyoro wo guherayo nibyo ego bakamuhana bikwiriye gaherayo gaherayo nabandi niho boharabira
nabandi bakabona karoro nibasubire gukora iryo bara
uyagirizwa guta ikibondo ciwe afungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi cinyamirama mu Kirundo kuva ku mugoroba wa gatatu tubibutse ko hirya gatoya muri komine ya Giteranyi mu ntara ya Muyinga ubundi mwana afise hafi imyaka ibiri yishwe na nyina yamuhonze ikibando mu mutwe hari ku munsi wa kabiri w'indwi turimo mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
muri kamera bandanya kumviza iradio ijwi ya Amerika hari amakuru ari kwatangazwa avuga ko mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu akagwi k'abantu bitwaje ibiganisho kanyuruje abantu bashika indwi mugenzi wacu Eloge wiri kaneza yavuganye na musitanteri wa komine Mutimbuzi akaba giye kutubwira inkuru y'imvaho Eloge mwiriwe neza
amaho neza Freddy
urakomeye
ego mena mahoro
vyagenze gute ako kagwi kabantu bitwaje ibiganisho kaje kavaheka teye kavuye mu gatumba canke kavuye mu kindi gihugu
ako kagwi kabantu bitwaje ibiganisho mu santere wa commune Mutimbuzi asanzwe gatuzone gatumba isanzwe irimo avuga yuko mu bisanzwe ari akagwi kabasuma abanyagihugu babangaho mu karere katwawe mwabo bantu ahitwa Kidende akaba ari mu karere ka Kinyinya bo bamenyesha yuko abo bantu bibaza ko baje bava mu ishyamba cimeza rya Rukoko abanyagihugu twavuganye batubwira ko hari ingihe cy'isaha ziri n'umunsi z'ijoro abo bantu bakaba bikitse imvura yari kiragwa mu gihe atabantu baba ariko baragira urujya n'uruza kubera imvura yari kiragwa bari mu mazu yabo kandi n'abajejwe umutekano batari hafi abo bantu ndi rero
abantu bafashwe bose baracari mu minwe yako kagwi kitwaje ibiganisho
oya abantu bafashwe bose ntibati mu minwe yako kagwi hari abantu babiri barekuwe abo babiri barekuwe ariko gushika bari mu minwe y'inzego z'umutekano nkuko twamenyeshejwe na musantere wa Mutimbuzi Daniel Arindambi yavuze ko bariko bagiye amatohoza kubera ko barekuwe mu gihe abo byajanye bobo bakino minwe yabo babanyuruje gushika ubure nuko ibintu byifashe ariko hakoreshejwe inama y'umutekano ku muhingamo wo kuri uyu wa kane kugira ngo abajejwe intwaro abajejwe umutekano n'abanyagihugu barabe uko bo kwifata uko ngo byemezwa n'abajejwe intwaro muri aho karere hagize imisi yibonekeza bene iyo migwi ishaka kuza kunyuruza abantu mbere muri iyo nama nkuko twabwiwe na musantere wa Mutimbuzi nuko abantu basabwe kuja barirarira kandi ikintu cyose babonye giteye amakenga bakivuga hakiri kare ku bajejwe intwaro hamwe n'abajejwe umutekano iruhande rero Fredi yabo bantu banyurujwe hari n'amabutika abiri yanyurujwemo ibintu n'amafaranga bitaramenyekana igitigiri
abantu barekuwe ka canke bashoboye kwiyonjora muri abo kuri abo bantu babagize imbohe babafashe nta makuru baratanga kugira ngo bavuge uyu murwi uwo ariwo
gushika ubu abo bantu no kuvuga ko amatohoza akigizwe ibanga n'inyamirama bizikiko zirababaza kuko twabibwiwe n'amajejwe intwaro kugira ngo bazoheza babitumenyeshe gusa ico twashobye gutahura nuko abajejwe intwaro bagira bati amakenga ntiyobura kukuntu abantu bafatwa arindwi hanyuma babiri tukabona baragarutse abandi batahindukiye hari kindi abanyagihugu bari batubwiye twavuganye ku telefone nuko bamwe muri abo bantu ngo baje bambaye imyambaro ya gisirikare ariko rero abajejwe intwaro batubwiye bati aba bantu nubwo baje bambaye imyambaro ya gisirikare ntawo bita bimwe abantu bavuga ngo ko ari abarobezi musanira mutsimbuzi yagize ati yaba dukuri zari abantu bitwa ko ari abagwanyi bari guhagarara bakanarasa hanyuma bakitega inzego z'umutekano atariko bo urabona ko barikoze mu kavura bikinga gahumbezi baraheza baja mu mihana y'abantu ataco bazira bijyaniye n'abandi bariko baridandariza iwabo ati kwambaye impuzu za gisirikare naho kw'abantu bashobora kuronka aho bakura impuzu cyangwa umwambaro w'igisirikare nibisanzwe ati nta muntu yovuga ko ari abagwanyi ariko aba bantu n'abasuma bakora ubusuma bikinza gahumbeza
mu kanya gatoya cyane rwose Eloge hari ibindi bitero byabaye cyane cyane nko mu rukoko cyane muri rya micungararo icyo gitero cyo ku munsi wa gatatu mu ijoro coba gisa n'ivyo bindi bitero aho usanga kenshi na kenshi banyuruza abantu cyane ibintu
sinovuga ko bisa kuko urabona abantu baje mu gihe cy'imvura icyo gihe hoho ibindi bitero byahari bagategera imiduga hakaba no kurasa ariko mu ijoro ryakeye nta n'urusasu na rumwe rwasohotse
urakoze Eloge kuri inkuru turagushimiye cyane rwose
urakoze nawe Fredy
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tubiyute inshuti mwese ko mukomara bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikibazo cy'inzara hamwe n'ubukene bw'ibifungurwa hamwe n'amapfa biragerameye abanyagihugu basanzwe batunzwe no kurima mu Burundi no mu Rwanda muri indwi ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijeje ikigace bifungurwa PAME byaratangaje ko abantu barenga ibihumbi 600 mu Burundi bageramiwe n'ikibazo cy'ubukene bw'ibifungurwa Emerance Nirera umuvugizi w'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu Burundi avuga ko ico kibazo gikomeye cyane mu ntara ya Kirundo aho uruzuba rwinshi rwatumye umwimbu utaboneka ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema tubatega amatwi
kibazo kijanye nibura ry'ibiribwa dewe mu bushikiranganji twavuga yuko ibiribwa byabuze uretse ko ibice bike byagize ikibazo cy'ihindagurika ry'ikirere nk'uko mubizi ihindagurika ry'ikirere akaba ari kimwe mu bibazo bihanga igisata cy'uburemye n'ubworozi aho rero byabonetse ko ku irima ry'agatasi imvura itabonetse nk'uko abarimyi henshi bari babyiteze kugira ngo bace batera aha tukaba dushima aho tugeze kuko nubwo abasanzwe bakurikiranira hagufi ibijyanye n'ihindagurika ry'ikirere nk'uko bakunda kubivuga integekanyo yabo yaravuga yuko izuba rizokwaka ari ryinshi ariko mu ntango imvura iramanza iragwa abanyagihugu baca baratera hari abihutiye gutera hari n'abandi barindiriye uno musi aho tugeze biraboneka ko imvura isa n'iri kwiragwa ahanini ahenshi mu ntara zitari nkenya z'igihugu cyacu ariko kandi kurima by'impeshi by'umuge biheze imvura yari yaguye ari nyinshi byaboneka ko umwimbi utazoboneka ku rugero rushimishije ariko siko byabaye harabonetse umwimbu by'ukuri ku rugero rutari rutonya ubure ntitwavuga ngo ikibazo cy'inzara ngo tugifatire muri rusange kuko mu gihugu cyose ntitwavuga ko abenegihugu igihugu cyose mu ntara zose babangamiwe no kubura ibifungurwa.
Nibyo rwose, ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ryavuze ko intara zibasiwe cyane ni intara zo mu majyaruguru y'igihugu ndetse no mu burasirazuba bw'igihugu.
Aho dufise ikibazo ni mu ntara ya Kirundo, naho nyene se mu makomine yose ni mu makomine abiri gusa, Busoni na Bugabira. Naho nyene ugereranije kuraba ni ku mitumba 21, ugere ku mitumba 193 iharugwa. Urumva rero turabye iyo mitumba kwingana, ntitwoca tuvuga rwose ko abenshi bishwe n'inzara, ariko kuri iyo mitumba biraboneka. Nkuko abagiye bishikira ku kizi babibonye, barabona ko iyo mitumba abenegihugu baho hantu by'ukuri bafite ikibazo cy'uko bahuze gufungura.
Iki kibazo cyagaragajwe n'abanyagihugu badusaba ko twabatumira mu bushikiranganji bwanyu kugira ngo mugire ibisobanuro mubaha. Reka tubahe ijambo babibarize. Reka duhere kuri Vensa.
Kubera iki iyo babonye ikirere kizahinduka badashobora kubwira abarimyi bakaba baritegura hakiri kare, kuko baba bazinye n'ibintu bashobora kuyifata. Kindi kibazo nacyamaze ati mbe kubera iki nk'intara ziba zatewe n'inzara badashobora kuvuga tereka turayo tubashyire ibintu by'imbuto kugira bashobore guhinga hakiri kare kubera ikirere kiba cyahindutse. Kindi nacyo nkabaza ati none ni kubera iki iyo abenegihugu baguze amase muri leta ashobora guteba byo biva kuki? Nta kuntu bashobora kuza barayaba hakiri kare kugira barime hakiri kare bashobore kurwanya inzara.
Arakoze Vensa, yavuze ngo ari mu Ruyigi. Ikibazo cya mbere avuga ati ikirere gihinduka kubera iki? Ubushikiranganji butayivuga imbere y'igihe kugira ngo abarimyi bitegure. Ku by'ukuri ubushikiranganji buhora bubivuga, kuko uko ubushikiranganji butunganije burafise abayobozi bajeje uburimyi n'ubworozi mu ntara, burafise abajeje uburimyi gushika ku rwego rw'amakomine n'urw'imitumba. Nibo rero baheza bagatanga iyo nkuru bakabwira abarimyi, wanashaka babicisha mu bice bitandukanye. Hariho amatangazo aca mu masengero, hariho abo bajeje uburimyi mu makomine baca babihanahana n'abajeje ku mitumba gushika bishikire umurimyi. Nibyo birashobora gushika bose, ntibaronke inkuru, ariko ntitwovuga ngo ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ntibuba bwabikoze. Abarimyi by'ukuri barabizi, barahimirizwa cyane kwitegura kugira ngo baronke imbuto cyane cyane mbere zirobanuye. Kandi ubushikiranganji burababwira bivanye n'ibisata bigeze gutunganya imbuto. Baravuga hari hari abagwiza mbuto bashobora kurosoa imbuto abo barimyi, nabo bagahebwa bakitegura kugira ngo bagende kuzigura. Ubushikiranganji sinavuga ngo buratanga imbuto gutyo, ariko burafasha ko abagwiza mbuto baboneka kugira ngo umurimyi akeneye imbuto ayironke, kandi ayironke ahamwegereye.
Alice, mwiriwe neza.
Jewe na ubwa mbere na mbere ndiko ndumva ku kibazo cy'inzara gihanze igihugu cyacu cy'u Burundi n'igihugu kibanye cy'u Rwanda. Ndabona ko biriko birava cyane cyane ku ihindagurika ry'ibihe. Ariko rero mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi baravuga yuko abarimyi bakwiye kurima cyane cyane ibitegwa bihangana n'izuba, birinda izuba nk'imyumbati, ibijumbu, ibitoke n'ibindi. Ariko rero hariho igitegwa cyahora gifasha cyane cyane imiryango, igitegwa cyitwa amateke. Nashaka kubaza muri izabucanke iraza ari byo bigo tuzi ko bijejwe kugwiza imbuto, ko ico gitegwa batoshobora kukigira ku bushakashatsi kigasura kikagaruka, kuko ubu unye nta kikihari mu ntara zimwe zimwe ayo mateke ntakibaho. Nayo yari mu bitegwa mbumbarugo. Anyishure kuri ico kibazo. Hanyuma ikindi kibazo kigira kabiri, ndashaka kubaza cyane cyane ku bijanye na urbanization. Urbanization mbega ntiyoba irimo mu bintu bituma inzara igwira mu gihugu? Ko mbona nk'ahantu hari ama espace cultivable turaze nko mu Carama canke tukaraba aho bariko baragira viabilisation mu Ruziba n'ahandi, turabona yuko aho hantu hari ahantu abantu barima bakimbura cyane ibiribwa byafasha igihugu cyose, abantu bose bakabona kumererwa neza, ibiciro bikaba bito bito ku isoko. None ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ubwo buriko burakorana nabo muri environnement kugira ngo barabe ibi bintu biko biraba amaterekirisivabe bareke kuyubakamo ahubwo abandanye akingirwa kugira ngo be amasindimwa atuma igihugu kimera neza
kuri iki cy'amateke nibyo ndamuhumurize ndambwire ku kigo izabo kiriko kirakora ubushakashatsi kuri iki gitego cy'amateke kugira ngo barabe ko cyo subira kikarimwa mu gihugu kandi ndabibutsa yuko ikintu cyose gitegwa cyose cyoba cyararimwe ngaha tutavuga ngo cyaragiye bugirira kuko ubushakashatsi buba bufise bwarasigaranye buba bufise iyo mbuto buraheza rero bukakora ibikorwa kugira ngo barabe ku icyo gitegwa gisubira kikarimwa ndetse bakaraba hehe cyo kwimbuka gusumba ahandi ari serere imwaro no muhumuriza muga mukurindira ko ayo mateke arimwa kugira bivuze ibijumbu imyumbati n'ibindi kugira ngo turabe ko twohangana n'iryo hindagurika ry'ibirere mu kurima ibyo dufise ubuhagufi yavuze kandi ngo ikijyanye na urbanization ku by'ukuri ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu bikorwa byabo ni ugufasha abarimyi kubigisha kurima no korora kijyambere mu bijyanye na urbanization byabivuze birafise aho bikoregwa ariko kandi ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi n'ubwo bushikiranganji bwa urbanism ni leta imwe baraheza bakicara bakaraba ibibazo baba bifite babikurikiranira hagufi baraheza rero bakicara bakaraba bagatorera umuti ku kibazo kimwe cyose uko kije bivanye n'aho bikoregwa
kuri wowe ubona icyo kibazo cya urbanization cyaragize ingaruka ku bijyanye n'ubuhinzi cyangwa se ubworozi
kuvuga ko cyaba cyaragize uruhara nibyo nk'aha mucyarama yavuze nibyo hari ari mu mucyari ariko ubu nta muceri ukiharimwa ariko kandi tuciye turengana uretse umuceri warimwa ngaha mu kiyaya tugeze mu ntara hagati ubu umuntu arashobora kurima umuceri ahandi aho imyo ngo itungane ibyo muko rero kurindira kwikica urbanization yavuga boba baraciga abakijejwe nokwerekana cyangwa twokwerekana ingene ibibindi iki nk'iki cy'umuceri akarero nk'uko yakivuze muri cyaramadonka muri plene ubu icyo gitegwa kigeze no mu zindi ntara ariko iki by'ukuri kirazi kandi aba babikurikiranira hafi baraheza bakicarana bakabiganira notanga nk'akarorero ku kijyanye n'igitegwa cy'ipampa kuzeruko aho amatongo yayo yari ari mu rukoko ko umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi bagiye hamwe n'umushikiranganji ajeje ibidukikije kugira ngo barabe ingene mikogeriko yohavura ikagukirwa kandi mu kurima iki rero cyonyine kirakwiye kugira ngo twerekane yuko bari hamwe baheza bagatorera umuti ibibazo byose biba bihari
Madame Emerance Nirera mu gusoza kino kiganiro twibanze cyane ahanini ku buhinzi ese iki kibazo cy'izuba ryatse cyane hari ingaruka cyagize ku bijyanye n'umusaruro ukomoka mu bworozi
uko tubibona aho tugeze amaso kandi naho dukorana n'abajejwe uburimyi n'ubworozi ku rwego rwo mu ntara hariho nyine n'abaraba igisata cy'ubworozi nabo nyine gushyira ku rwego rw'imitumba nuko ubworozi ibitungwa birahari uretse ko naho nyine bihora bihura n'indwara zitandukanye ariko abajeje baraheza bakabikurikiranira hafi kugira ngo bagarurire hagufi muri icyo gisata cy'ubworozi mbere y'uko turangiza menyeshe yuko ubushikiranganji buriko buritunganya mu gutegura amategeko yoshyirwaho kugira ngo ubworozi butunganywe neza ibitungwa byororegwe mu mihana gutyo bikazofasha mu kugwiza umwavu uretse n'umwavu no kugwiza amata kugira ngo imiryango nayo nyene inywe amata baronke nayo bashora kugira ngo bashobore kwikenura mu bindi baba bakeneye ibyo bikazofasha kandi no mu magara y'abantu kuko dusabwa gufungura neza kugira ngo tugire n'amagara meza muhondire ndangize nimenyesha yuko ibikorwa byo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe kugira ngo tugwize umwimbu bitari biraba ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ariko duhamagarira abantu bose umwe wese ahari ko twese biraturaba abajejwe intwaro abamenyesha mana mu guta mu gushikiriza amatangazo cyangwa ibikorwa biba byatunganiye ugira bafashe umurimyi abanyeshuri mu mashuri baravyiga burya bumenyi baronka ku ishuri ntibabugomize hajya ahubwo bafashe abavyeyi kugira ngo tuve muri bya bindi byo kurima kwa kundi kwa kera ariko dutere intambwe tujyane n'ibihe aho biba bigeze n'uruhara rero rw'umwe wese ahaherereye kugira ngo umwimbo wiyongere tugwanye n'inzara ni twese.
Turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro, turashimiye Engineer, turashimiye kandi na Fatou Karara yategeranije. Mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese.